bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ibintu byarabomotse, ibi amabati arajanjagurika kubera inzu yaraguye, ibigwako ibyo mu nzu nyene nta ikintu cy'umuntu yarokoyemwo.
Nuko ngo tuvugira bakaturonderera uburyo bw'uko twosubira muri ibyo bibanza kubera ngaha ayi n'ahantu hatameze neza, nta buryo buhari na bumwe twovuga ati turishoboje.
Abo rero ni bamwe mu banyagihugu baburi ivyabo ndetse birononekara mu mvura itari nk'iyaguye mu kwezi kwa kane mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Iyo nkuru turahava tugaruka ko handi hatumwe hagufi ya maradiyo yanyu, turanabwira n'ivyavuye mu matora aheruka kuba mu gihugu c'u Burundi hari mu kwezi ku munsi wa kane kamarampaka mu hafi ya maradiyo yanyu. Umurwi ujeje gutunganya no gutegura amatora ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi seni uri kuratangaza ivyavuye amatora kamarampaka kuri no wa kane mu Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefone y'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana ariko arakurikirana ivyo bikogwa. Rema, mahoro ngahe Bujumbura?
Mahoro Diane.
Ico gikogwa kiracabandanya, seni imaze kuvuga ko vyifashe gute ku rwego rw'igihugu?
Ico gikogwa gihejeje kurangira ubunyene ku rwego rw'igihugu. Seni yamenyesheje yuko hitavye abatora ibice 96 n'ibice 224 kwijana vy'abari biyandikishije, hanyuma yerekanye uyo mugwi werekanye yuko abatoye ego bangana n'ibice 73 n'ibice 226 kwijana, mu gihe abatoye oya bangana n'ibice 19 n'ibice 84 kwijana. Amajwi y'abayimfagusa ni amajwi 4 n'ibice 11 kwijana, nayo ayataho aharugwa n'ibice 3 n'ibice 28 kwijana. Pierre Claver Ndayicariye yavuze yuko ivyo ari bitigiri byo hagati mu gihugu, kuko ibitigiri fata kibanza mu batoreye hanze batarabironka, ariko akavuga ko atana kimwe bishobora guhindura kuko abatoye hanze ngo bangana n'ibice ubusa n'ibice 27 kwijana.
Akavuga ko ivyo bitigiri by'abatoreye hanze ategekanye kubironka ryari kugira ngo yemeze ku rwego rwa seni ivyavuye muri ayo matora Burundi.
Avuga yuko bakirindiriye, hariho batarabironka n'ahandi batararonka biyandikishije mugabo afise abatoye, akavuga ko aguma babirindiriye bishise bazoca babitunganya ku buryo baca bitwara muri sentare igurikirana izibwiriza shingiro. Ikindi no bamenyesha nuko umubari ngaho harimo utavuga rumwe n'ubutegetsi kegera cy'urongo ya mizero y'abarundi Evariste Ngayimpenda, wewe yabwiye abamenyesha makuru yuko yatangajwe no kubona umurongo wa SNI avuga ko amatora yagenze neza atatunenge na tumwe yabo babonye, akavuga yuko ugo runani rugiye kwitura senare yubahiriza igwiriza shingiro mu tunenge twose twibonekeje kugira ayo matora ntiyemegwe asubigwemo.
Uretse Evariste Ngayimpenda w'umurani ya mizero y'abarundi, abandi banyamigambwe bari baje kuraba uko ico gikorwa cariko kiragenda harimo bande hama bababwiye iki?
Abandi harimo benshi na cane cane abigishije gutora ego, hatwavuga nk'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa Prona, umugambwe wa FNL urongowe na Jacques Bigirimana n'iyindi migambwe yigishije gutora ego. Muri abo rero twarondeye umukuru umugambwe uri ku butegetsi ariko yatubwiye yuko azotunganya ikiganiro kwamenyesha makuru kugira agire icyo ashikirije, ariko kubwa Abel Gashasi yabwiye abamenyesha makuru yuko anezerewe kuko yigishije gutora ego kandi yabonye ko amatora yagenze neza. Tumubaje tuti utunenga twabonese n'abashaka kwitwara tubwiye yuko umugambwe wiwe warabonye tunenge, ati ariko uto tunenge bitwotuma amatora asubirwamo, ati nayo ubutungane abo baze kwita ubutungane buze batunganirize kuko bazaba bazanye ivyemeza ivyo bariko barashikiriza.
Nkemo hama abanyamigambwe baravuze ko bari bahari baba bemera ibizova amatora baba n'abatazovyemera, abandi bari babiroreye nibande nk'urwego rwa Patiri canke abandi bakurikiranira hagufi vy'amatora bari ngaho, hari abaserukira ibihugu vyabo bo bari bavyitabiriye?
Ego baserukira ibihugu byabo bari baje abashikiranganze abashinga amateka, mugabo icyo twabonye nuko mengo Ekereziya Gatolika ntiyari yaserukiwe, ariko hariho n'abanyamadini eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bari benshi cyane gose, bariho niho bari.
Igikurikirana igiki?
igikurikira nuko seni ishobora kuronka ibyo biharuro byose hanyuma ikaca ibitwara muri sentare yubahirizwa ibwiriza shingiro hanyuma abanyamigambo babona yuko batasimye bavuye mu matora nabo bakitura ubutungane kugira barabe ko bubatunganirize.
Urakoze gose Raymond Zimana, tukuri kubandanye utunganye iyo nkuru hama makuru yacu ari imbere, uraheze ugaruke utubwira mu majwi ibindi utashobye kugarukako.
Urakoze Diane.
Mukanyi sase ndusha dukubitira mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi, turabwira iby'umutekano.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Makuru tuyafitiye kuri kano kanya tubayere mbandanirize mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi, hari umupatiri yaraye apfuye mu buryo butarashobora kumenyekana neza. Turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana ariko arakurikirana iyo nkuru. Fidel, amahoro.
Amahoro meza Diane. Ngo
tubwira ibyo umupatiri yaraye apfuye, nimba hari ico polisi irashobora kumenya hamwe n'undi yashwe ku munsi wa gatandatu, byifashe gutenga hi Gitega.
Ego uko mwivuze uwo mupadiri yarashwe ku munsi w'ejo no muri paroisse Nyabihanga iri mu ntara ya Mwaro, ariko ikabitwagwa muri diocese nkuru ya Gitega. Uwo rero yarashwe yazwi ku izina rya Ildefonse Sabukwigura, akaba yari icegera cya padiri mukuru. Bamurashe hari nk'igihe cy'isaha zitatu nk'uko baba mu micungararo bashobora kubibwira ijwi rya Amerika. Umuntu yase inkuru mu bwoko bwa karashi niho yindira, arabaranigana ariko ahava arashobora kumurasa amasasu atatu mu rubavu no ku kuguru. Ubu rero umupadiri ariko aravurirwa i Bujumbura, aho abaganga bamenyesha yuko ashobora gukira amagara yiwe, bariko barayakurikiranira ngufi. Nawe umupadiri batoye ikiziga uno munsi, bamutoye ikiziga ari mu biro iwe akorera muri paruwase ya Mushasha ni mu gisagara cha Gitega. Uwo rero ivyiwe bikaba bitaramenyekana, igipolisi ndetse n'abajejwe ubuvuzi bashoboye kwinjira aho batoye ico kiziga, ariko ivyavuye mu matohoza gushika n'ubu biracari mu ibanga, aho abajejwe igipolisi bavuga ko bakiriko baratohoza imvo n'imvano. Ariko ababanyi biwe aho yakorera bashoboye kwinjira ubwa mbere babomoye umuryango, bavuga ko basanze ari ku ntebe yiwe yiseguje umusego, aho bavuga ko byaboneka yuko yabanje kuyogwa imbere yuko acikana. Ibyo rupfu rwe rero byabaye akabera abahinga uko ejo yari yagiye gusoma imisa muri komine ya Giheta. Nyuma gushika masaa kumi abagenzi biwe batumenyesheje yuko bamutelefona, telefone yarasona ariko ntihagire uwitaba. Bagiye kumenya rero virufugwe no munsi igihe cy'isaha indwi.
Ariko aravurizwa i Bujumbura, hari ico yaba yavuze ingene yarashwe nabande hama bayikeka ko bamurasike.
Gushika ubu umupadiri mukuru wa paruwase Nyabihanga ntaco ashima kubivuga, ko avuga yuko akiri karavugwa igikuru yuko amagara yiwe yosubira akamera neza, ibindi navyo akamenyesha ko abajejwe amatohoza aribo bobibazwa mu nyuma.
Hama bafatire uko ari babiri, yaba uwitavye Imana kandi Imana imwakire canke uwakitswe n'amagara i Bujumbura, hari ivyo bakora muri Ekleziya Katolika Nyamukuru n'ibiki?
Uyu batoye ikiziga uno munsi yari cegera umunyamabanga mukuru ajejwe ishirahamwe rijejwe iterambere rya Katolika rya diyoseze nkuru ya Gitega. N'amabanga rero akomeye cyane kuko usanga ubuzima bwa diyoseze Katolika mu bijanye n'ubutunzi bwose buzunguruka kuri iryo shirahamwe. Uyu nawe yari umuntu asanzwe azwi yuko ari umuntu avuga ubutumwa, kenshi amenera imba ku rutoki, ni ukuvuga hariho abantu bamwe batari bamwiyumvamo cyane cyane bivanye n'isiguro atanga ku bijanye n'ibihe bya politiki igihugu kiba kirimo. Ari nabyo benshi mu bakirisu b'Inyabihanga bibaza ko yoba arivyo yazize, ariko ntawo vyemeza. Amatohoza tuzorindira ababi kurikiranira hafi ngira bazuhava batanga umuco.
Ushatse kuvuga iki uvuze muri ivyo bihe vya politike turimo ivyo yavuga?
Yatanga impanuro ameneinda ku rutoki atomora asaba abanyagihugu ku mpande zose ko bakwiye kugendera ubukirisu atakwiye kugendera kuwundi. Inyigisho rero bamwe bavuga ko boba bamwidogera ko umengo ariko aradoma ko urutoki.
Murakoze cyane, ubwire umunsi mwiza ngaho Igitega Fidel Antoine Sabimana. Tuve Igitega duce dukubitira Ibujumbura, aho imiryango amajane na 18 yo muri quartier Kiyange ya mbere ya zone Buterere ivuga ko yifuza kuronswa imfashanyo zitari nke. Ni nyuma yaho amazi y'imyuzurira abateye mu kwezi kwa kane. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Ibyago twahuye ni ibyago by'amazi, inzu zarabomo hare turi ngahayi turi mu kangara tete nacu
turi muri quartier Kiyange iheruka guterwa n'imyuzure yaturutse ku ruzi Mutimbuzi rwataye inzira rwisesa mu makaritie atandukanye ya zone Buterere. Inyuma y'iminsi yaba 30 imiryango irenga 400 iri mu mahema rusangi ivuga ko yarambiwe n'ubuzima bubirimwo. Mufasoni ndayiragije mediatrice n'umwe mu bavuga ko yarambiwe n'ukuntu abayeho we n'umuryango wiwe.
Amwebwe mudukura mushike imbere nuko mwotuvugira bakaturonderera uburyo bw'uko twosubira muri ibyo bibanza, kubera ngaha ayi n'ahantu hatameze neza, nta buryo buhari nabo umwe twovuga ati turishoboje. Nk'aho turara ubutunzi kwa sugumwe, amazi, reka n'ifungurwa ntabyo.
Iyo miryango yo mu Kiyange cya mbere yahunze imyuzure ishima ko bagira neza bari bayiserutse ko bakayironsa ibifungurwa, ariko muri kino gihe bisa n'ivyarangiye. Imelde Sengiyumva umuvyeyi w'abana 8 afite icyo asaba.
Twaraduhaye ni kuri twarashimye twarakengurutse. Mugabo urabona hariyo nk'ufise abana nk'umunani ashobora kujya kabiri ku munsi. Rero ibifungurwa urabona ko umunsi utera ugenda niko ibifungurwa bihera. Ubu twabaduhaye twaheze turindiriye nyene kiko basubira kudufasha.
Kuje kuba muduhema mu maparasera yabo byo kurikirwa no gusanurirwa nk'uko abanyakiyange babwijwe rya Amerika. Bizimana Emmanuel avuga ko ahahura inzu yiwe hasigaye ari imbuga ari mu bifuza gusanurirwa.
Ego gusubiraho umuntu arabyifuza, ariko urabona tudahendanye, urabona abarundi amwe ko bafise n'imakro, urabona kwebwe hano twari abarimwe imirima twakuramwe uburyo yaratwawe. Ni kuvuga ikintu mbona woshobora gufasha leta nyemba yo bishobora ikaca ikarosa amabati abanyagihugu nabo bakidugiriza impome, nico twasabye. Rero urumva nk'uwo bishobora ibyo yobifasha.
Eka n'abariko bagerageza gusatura amatafari kugira basanure bavuga ko ata mikoro bafise kuko ivyabo vyahuye n'iyo myuzure. Ciza Rehema ijwi rya Amerika ryamusanze aho yahora aba ari kumwe n'uri kwamufyaturira amatafari.
Ibintu byarabomotse, amabati arajanjagurika kubera inzu yaraguye ibigwako ivyo mu nzu nyene. Nta n'ikintu k'umuntu yarokoyemwo, si kuvuga ngo n'amabati ngo umuntu yasubiza ku nzu yarononekaye nabi. Turiko turagerageza gufyatura turabe yuko ico twokwiyungunganyamwo tureko twokongera kubaka bucashe
no gusakara. Bizoshoboka
gushoboka gute ka tabisakazo dufise? Nta bisakazo dufise, urumva no kubaka nta buryo dufise bwo kubaka.
Abo bafasha mu basaba ko bubafasha iki?
Yego boshobora kudufasha bikunze bakatwubakira bakaduha n'udusakazo kuko nta bisakazo dufise byarononekaye.
Ibisabwa nabo banyakiyange ya mbere sagaseseshwa rumuri nk'uko ubarongoya bivuga. Patrice Sibomana amenyesha ko aza yarituye abagira neza kandi ko afite icyizere kwa kamo bakumvise kandi ko babandanya kuvugana.
Croix Rouge yatwemeye ko izoza kwashira amahema mwese parasera yiwe inzu yaguye, hanyuma n'igipesi cyo kwinga impanuka cyashatse twiye kuzikiza kuraba aho hantu ko hari hononekaye cyane. Banzara nyine bohatunganya kugira ngo bashire iryo hema hameze neza. Mugabo n'ubu turacarindiriye ne mukanya nemeje kuvugana n'umwe marongoye Croix Rouge ambwiye yuko no mureko no munsi nganzo mubaza ejo akambwira inyishisha aho bigeze kugira ngo izo hema kumeze zibonekane cyane nciko kugira ngo abantu mwese asubire kumuhana iwe kugira ngo bamwijyeho kurinda ko leta hari cyo bidufasha kugira ngo babubake cyangwa babisakaze kumuri mwese dugize impome cyangwa dufashanye gufite amatafari dukoresha maboko amatafari ajyasanzwe kugira mwese arabe ko yoronka kikumusaya mugabo twemere nk'isakaze ubwo dusaba ko leta yorera bicikoze ko twari zimwe zidasanzwe.
Uruzi Mutimbuzi rwatumye abo banyakiyange bagizwe n'imiryango amajana na 18 bati ingo zabo rwataye inzira rwirara mu makaritie atandukanye ya zone Buterere. Abo bateshejwe izabo bagasaba leta kurutunganya mu gihe cici cimirije kugira ku mutasuro ntirizosubire kubasubiza mu ihumbi. Mu Kiyange cya Buterere, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurugujeje gutunganya no gutegura amatora ku rwego rw'igihugu mu Burundi Seni uhejeje gutangaza ibyavuye mu matora ego iri imbere ya Oya. Pierre Claver Ndayicaye yaramutswa Seni yatangaje ko muri rusange Abarundi batoye baharurwa ku 4,768,442 ariko mu rwi uracarindiriye ibiharuro bitangwa na za ambasade zitandukanye kugira ngo ibiharuro Burundi bishirwe ahabona. Mukanya mugenzi wacu Frederic Ndikije yanuganje ico ki yanuganje vya referendum mu Burundi gucyo atumira professeur Paul Nkunzimana yanonose yivyerekeye imibano hagati y'abategetsi n'abanyagihugu hakaba no mu mugambwe PTD twunguru nani yongera yikora kuri défense rugema mu Burundi aba mu gihugu c'ubwongereza. Professeur Nkunzimana yatanguye avuga uko yabonye kamara mpaka mu Burundi n'ibitro abgona kubitigiri bimaze gutangazwa. Reka twongere tubatege amatwi.
Nibaza yuko kugira ngo umuntu agira icyo abuze kuri ayo matora y'ibashingiro nibaza ko umuntu yuko yabanza akibutsa ibihe turimo kuva mu cya na gatatu gushyika uno munsi kuzo kuri ibihe turimo muri iki gihe uno munsi mu Burundi bifite amamoko uruhagarara rwo mu cya na gatatu uruhagarara rwakurikiye amatora yabaye icyo gihe harapfuye abantu benshi kandi umuntu yonavuga ni uko kuva icyo gihe ku by'ukuri naho hagiye haba amasezerano menshi gushika uno munsi nta mahoro araboneka mu Burundi ngira ngo umuntu wese aribuka amasezerano yigeze kuba aya Kigobe na Kajaga mu 1994 harabaye amasezerano menshi ya 2008 ari amasezerano yose partenaire politique kila hamwe haba mu mwaka w'ibihumbi amasezerano y'Arusha inyuma hari amasezerano yo guhagarika intambara amasezerano yose ku by'ukuri ntibigeze azana amahoro gushika uno munsi hanyuma ubwo guhagarara rero wagiye no gukomera mu matora y'ibihumbi 2010 uruhagarara rwasoza rwerekana kandi mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika rero n'uno munsi nari amatora y'iyasinshingi wabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku munsi wa kane w'ukwezi. Urumva rero ibintu byose biza biba muri iki gihe ku by'ukuri umuntu abirabye asanga yuko ingorane zigoma ziyongera uruhagarara ruguma rusumbirizaho uruhagarara mu bice bitandukanye byose haba by'ubutunzi haba bya politiki haba mu buryo uko abanyagihugu babayeho haba mu byerekeye
Paul Nkunzimana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muravuze ko amasezerano yose aba Kajaga yandi yose yagiye araba ata kintu yashitse ko coba catumye Abarundi babaho mu ituze mu mahoro. Kubwanyu umuzi w'ingorane z'abarundi uri hehe? Nibaza ko umuze gutyo nibaza ko ico kibazo ikabuba batora inyishu zitajanye nibibazo bafise duga kwijana.
Ku by'ukuri igituma ayo masezerano yose atanyishu yigeze aronka ku byerekeye uko abanyagihugu babayeho haba ku byerekeye ukubaho kwabo cyane ku byerekeye amahoro icyo bivako si kindi nuko gushika uno munsi igihugu cy'u Burundi kigenga na gatoyi kiracyakoresha amabwire y'inzego mpuzamakungu z'abanyemari kandi n'amabwire y'ibihugu rutura kugira ngo mwese murazi yuko nko mu Burundi nko mu bihumbi bibiri na gatandatu harabaye amasezerano n'inzego za Bretton Woods inzego z'abanyemari mpuzamakungu zamakunza ni mari bank mondial bank isio feni kijenga muda wakungu feni hani ma ni mara ho masezano yala imu kwenye kwa chumi nali me makayo kijumbi na mazani sana na mimi naga tanda tu masezano nero akawa ya imbere yuko utunzi bw'igihugu bukerera gushyirwa mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga hanyuma amasezerano nayo nyine yaciye ashyigikirwa n'ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyamuraya inyoropeyeni
ego ndabona muri aka kanya nyine dufite ubundi mu shiti il defense rugema akaba ari umurundi aba mu Bwongereza nawe nyene akurikirana politike mu Burundi cyane rwose akaba nawe nyene yakurikiranye amatora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye muri neza defense rugema
mwiriwe
murakomeye
ego turakomeye turashimye imana
ego me turiko tuvuga cyane cyane kubyerekeye nko twabwiye amatora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye mwarakurikiranye ayo matora muri mu Bwongereza muri ko murumva ibiharo biriko birashikirizwa ku bwanyu mwavya kire gute biba ibiharuro biri ko birashikizwa chanke n'ukuntu amatora atunganijwe
ego me ingene amatora atunganijwe ningene ni vyavuyemwo twibaza yuko ari ibintu bimwe mu byo bisa nuko tumenyereye ingene intwaro yose ama ishaka guhindura ibiza shingiro uko biboroheye nibaza yuko muri iki gihe murazi yuko Burundi abarundi turi mu ngorane zidasanzwe aho abarundi benshi bari hanze y'igihugu abandi bari hagati mu gihugu murazi yuko ubukene bwabaye ikintu gikomeye mu gihugu urumva rero nibaza ibyo vy'amatora twibaza neza yuko ari ibintu bisa nuko byoba byabaye kwirengagiza ingorane nyamukuru zihari tukabona neza yuko ibyo bintu ntizari bikenewe muri iki gihe hariho ibibazo nyamukuru zari bikwiye kubanza kuva mu nzira ibyo bikaba byotuma nabo barundi batagiye gucabo ayo matora abaye bakabigiramo uruhara nabo nyene mu gihugu bari hagati mu gihugu
erugema professeur Paul Nkunzibana avuze ko kenshi na kenshi ibiba mu Burundi byose ari amasezerano ari biganiro atacyo bimaze kuko hariho ukuboko ku hanze inyungu zo hanze zama arizo zishobora kuba ari nk'umuzi w'ingorane abarundi bagira kuko igihe cyose bagiye hamwe baba mu biganiro babuze kazakajaga amasezerano yose yabaye naho amasezerano aba hari kenshi na kenshi basubira kuryana bagasubira muri zangorane ivyo byo ntishobora kuba ari kuraba umuzi nyakuri w'ingorane abarundi bafite
ego me ivyo mushinga nayo yashikirije nivyo cyane murazi neza yuko icyo kibazo cingi na barundi twama turiko turajyana tubona neza yuko abarundi twocicarira tukaraba igituma ingorane zama zigenda zigaruka ugasanga abantu nitubona iyo tuja z'ukuri
ibibazo bibiri mushikirije biri ku muzi w'ingorane zo mu Burundi za politiki mwavuze ubukene ikamwavuze no kutigenga mu byereke ubutunzi abantu bakoreshwa n'abanyamahanga ibyo nibibazo mwebwe mushikirije reka ariko muri aka kanya duhe ijambo abanyamahanga bi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Pacifica muri weneza muri hehe Pacifica
cyenda mu gisagara cha Bujumbura mu manuko bwacu
yego izina gikirundi ninde
ni Habimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane
ku icyumviro narinda gifise ni intererano ntoya
yego
nagirembuke kubijyanye nabo banye politike bacu ko uri kuraraba nka ngaha mu gihugu cyacu katukugwaruka turiko turaraba batama bacu badukuriye yewe no vuga yuko guhera nkiri mutoya nakuze numva intari muri politike bama bariko baraharira gushika n'ubu fise imyaka ingana uko huye ubwo musanga bariko baraharira muri ko guharira kwabo rero kacu usanga nta byiyumviro byubaka cyangwa byiterambere wo bona nka twebwe rwaruka twavuga ati aba bantu bariko baraharira kuko nko ngaha mu Burundi wacu abona yuko hari imigambwe myinshi mu kugiye kuraba umva umugambwe umwe uzuvuga ngo dufise ibyiyumviro ibihingwa ni muze mu kugiye kuraba ibyiyumviro byabo cyo usanga ari ibyiyumviro bitubaka bitaza biteza imbere igihugu ahubwo ari biza bijyanisha nka twebwe rwaruka waza kurabarira abo bantu kacusanga nk'ibijyanye inkunga n'iby'iterambere ahubwo babishyize nyuma bigira mu mpari z'iwabo umuntu akaca yibaza mbega abatama bacu badukuriye ko tubona badukuriye bazodusigarana iki nka twegurwaruka twozobona bazoba baramaze mbega urwaruka twozokwiteka iki mwibyo mbega ibyo bazodusigarana bazodusigarana izo mpari twama twumva ku maradiyo misi yose icyo rero nicyo nagomba mbaza ati mbega twozobiteka kwiki bazodusigarana muri kazoza natwe tuze tubwire icyo dufatiye ko fondasiyo bazotwereka natwe twozohagarara
ego
nitwe tuzotangira bishasha murakoze
murakoze Pacifique Habimana ku cimviro ikana ibineguro mushikirije cyane cyane ku banyapolitike ivyo cyo cimviro turakigaruka ko nabashinganye twatumiye muri aka kanya ariko reka tubanze duhi jambo Gilbert muri neza
amahoro
amahoro muri he Gilbert
ego twasemano kuri kingamu isagara cha Bujumbura n'ukuri mahe kano kudaha magara ke
izina jawe ninde gikirundi
ni irankunda jebe
irankunda mukanya gatoyi cyane gose ikibazo cy'umviro
ego hama je no kwinda kwafanya je no kuri ari mu rabi ntunda mu Burundi mu Burundi no kuri amenyesha makuru none ni igihugu kitaraba developpe kubijyana no kwa abanyagihugu bwabo kwiteza imbere ariko no munsi kintu kimbabaza cyane nagamaze mvuge ko yo kuntu yihutira gushinga imiryango myinshi ya politiki aho kugwiza byibuze amashyirahamwe ashobora guteza imbere ashobora guha akazi abantu babiri cyangwa batatu cumi cyangwa ijana kugira ngo Burundi bubanze butere imbere hama rero nagira ingire ko mvuga iki kintu kuri ibintu bijyanye n'abanyoni n'aya matora yabaye ni kuri twe ubwacu nk'abanyagihugu turashima turashima ko ufite inkuru yaragenze ko umuntu zitamenyera igihugu ngo amatora yibe y'iki ibintu nk'ibyo ejo ireze ntambere ibintu by'amasomo zari zihari ariko abari bahari urabona ko abamenyeshamakuru baremewe barafata amasanamu biba mu muco atamuntuma ahita avuga ngo ni umusigimana ko bishobora kumbwira ngo agende wo mize y'abarundi nibyo gukora ibintu bisaba amatora bategereza kuguhagarika
murakoze Gilbert irankunda abashinga nawe turi kumwe Professeur Paul Nkunzimana mushinga nawe Pacifique Habimana eka yabaje ikibazo gihambaye cyane gose mbega abanyapolitiki bazosigira urwaruka iragire ihe ko ngo bama babasigarana eka babaraga impari no kuryanisha imiryango abarundi icyo cyimbere cyo mu kivuga ko iki eka muce mugira ko no gucimbura cha Gilbert irankunda shima ivyavuye mu rayo matora yabaye ku musubakane
urabere ho watasifike rwatabuze icakora ntitwamenye ibyo ariko akora muri iki gihe yaba umunyeshuri canke ari umukozi canke ari iki ntitwamenye ibyo arimwo kuko nushaka kuvuga nta muntu n'umwe ashobora kuvuga yuko ngo duteze ngo izo ya politike ngo bazotuzanira ni ukuvuga ahonye umuntu avuze gutyo abavuze yuko ataruhara afise mu byo arimo nta ruhara afise na gatoyi mu buzima ariko muri iki gihe ha mu bya politiki ha muri butunzi ha kimbiraho n'ibindi
kandi mushikana he defense rwemana wenyine agica avuze ko byashikirijwe na Pacifique Habimana na Gilbert Nankunda duga kwijambo mu kanya gato
ego me ivyo uwo mu aya serukirwa kwa sino bakwa serukirwa kwa mugari mu gwaruka nibizo ibyo yavuze n'ibintu zumvikana cyane mugabo nkuko professeur Nkunzimana bivuze ego ugaruka bateza kugira uruhara rwabo nyine bakerekana yuko bafite ishaka ryo kugomba kwiteza imbere guteza imbere igihugu mugabo rero nta nubwo batakwishavu burya ibyo bintu byose byokoroshwa n'abatwara baberekanye neza yuko bashakira neza bashakira akazoza keza ubwo rwaruka barashobora kubibafasha mugabo rero nk'uko twabivuze abanyepolitike basamazwa benshi basamazwa n'inyungu zabo no kurondera amaronko n'ibindi ugasanga n'ubwo rwaruka rurakoreshwa muri ibyo byo kubashigikira muri iyo ntumbero
akanonga duce dusozerera makuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya ncuti bakunze mwari kumwe natwe tubibutse gusa yuko Sena itangaza ko yego yatsinze 73 n'ibice 26% mu gihe oya ifise 19 n'ibice 84% mu batoye kamara mpaka mu Burundi turongera tubigaruke ko Samoya ni 33 na Diane nahazwe muranirwe ncuti bakunze mukomeze kandi mu ryohegwe n'ibiganiro by'ijuru rya Amerika Fatuma Rimasi Kalala yakoze nabo bari kumwe muhinga bw'ivyuma.